turashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe gute nshuti bakunzi bacu mu Burundi, muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41 mu Rwanda, tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri Kigali, na FM 93 n'ibice bitatu Karongi. Muri Uganda ni kuri Voice of Maharubura FM 88 n'ibice 9. Ikaze makuru yo kuri no mugoroba mbwiye gushikirizwa na Diane Nina Hazwendi muri studio ya gatanu. Leta ya Florida iri mu manuko bushira ubuseruko bwa Amerika mu masaha ari imbere hiraza gutegwa n'igihuhusi sindamusiga kiza kuba kivanze n'imvura y'isegenya hamwe n'imiyaga ishobora kuba iri ku muvuduko w'ibirometero birenga 200 ku isaha. Abategetsi b'iyo leta baburiye abanyagihugu babasaba guhunga. Bariyo byifashe gute?
Aho ndi imvura ni nyinshi cyane gose kuva mu ijoro imvura igumirwa, kuko nk'uko mubizi ibi bihuhusi bigenda bizunguruka nk'umuzingi biyora amazi yo mu ibahari biyasuka hirya no hino.
Uyu ni Hilaire Ntiganzwa, ni umurundi aba mu gisagara cya Tampa kiri muri leta ya Florida aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, abarimu bigisha amashuri ya leta mu gisagara cya Uvira bakoze imyerekano yo gusaba ko leta ibaha umushahara w'amadolari 500. Benshi muri bo basanzwe bahembwa amadolari 80 ku kwezi. Inama nkenguzamateka ya Kenya yabandanije urubanza rwo gukombora vice president w'ico gihugu. Abashinga amateka benshi bashigikiye ko yirukanwa mu mabanga yiwe. Ubutegetsi bwa gisirikare muri Burkina Faso bwahagaritse ijwi rya Amerika. Impamvu murayumva muri ano makuru aza no kudushikana muri Mozambique yiriwe mu matora rusangi. Musangwe ikaze kandi mwakoze gucagura ijwi rya Amerika. Reka makuru yacu tuyahere muri Kenya. Inama nkenguzamateka y'ico gihugu no munsi yabandanije urubanza rwo gukombora vice president wayo Rigathi Gachagua. Edirwema atubwira ibindi.
Nyuma yuko ejo kuwa kabiri abagize umutwe w'abadepite batoye ku bwiganze bashyigikira kweguza vice president Gachagua, kuri uwa gatatu sena y'icyo gihugu nayo yatangiye gusuzuma umwanzuro wo kweguza uyu mutegetsi wo hejuru bashinja ibyaha bya ruswa no kubiba amacakubiri muri rubanda. Ibibaye mu gihe mu gihugu havugwa umwuka mubi no kutumvikana hagati ya president William Ruto na vice president Gachagua. Mu bindi uyu mutegetsi ashinjwa n'intumwa za rubanda harimo no kuba yari inyuma y'imyigaragambyo iherutse mu gihugu yamaganaga kuzamura imisoro. Iyo myigaragambyo yaguyemo abantu barenga 50. Arashinjwa kandi gusuzugura inzego zimukuriye. Gachagua w'imyaka 59 arahakana ibyo birego akavuga ko bigamije guhindanya izina rye. Umwanzuro wo kumweguza washyigikiwe n'abadepite 282 kuri 349 bagize umutwe w'abadepite. Mu gihe sena nayo yakwemeza kweguza Gachagua, yababaye vice president wa mbere wegujwe kuva itegeko ryo kweguza abategetsi mu gihe bibaye ngombwa rigiyeho mu 2010.
Edi utuvane muri Kenya udutwara muri Mozambique. Abanyagihugu bico gihugu bakwije imyaka yo gutora mu gitondo cy'uno wa gatatu azindukiye mu matora y'umukuru w'igihugu n'abagize inama nshingamateka.
Naya matora byitezwe ko atsindwa n'ishyaka Frelimo rimaze imyaka 49 ku butegetsi. Abaye mu gihe mu gihugu havugwa umwuka wa politike utameze neza, umutekano muke uterwa n'intagondwa za Kiislamu majyaruguru y'igihugu n'ubukene mu baturage. Perezida Philippe Nyusi w'imyaka 65 ushoje manda ze ebyiri yari mu bambere batoye, dore ko yari yageze ku biro by'itora saa moya za mu gitondo. Avugana n'itangazamakuru yahamagariye Abanyamozambike gutora mu ituze no mu bwisanzure, abasaba kwirinda gutangaza ibyavuye mu matora igihe kitaragera. Mu 2023 ubwo habaga amatora ku nzego z'ibanze n'imijyi, havutse akaduruvayo kaguyemo abantu gatewe n'abaturage bigaragambije bamagana ibyavuye mu matora. Icyo gihe bavugaga ko ayo matora yarimo uburiganya no kwiba amajwi. Biteganyijwe ko ibyavuye mu matora yo kuri uyu wa gatatu bizamenyekana mu gihe kitarenze ibyumweru bibiri. Umukandida wa Frelimo Daniel Chapo w'imyaka 47 nawe yasabye abaturage gutora mwituze. Uwo bahanganye cyane kuri uwo mwanya ni Osufo Momade w'imyaka 63 wo mu ishyaka Renamo ritavuga rumwe n'ubutegetsi. Aba uko ari babiri bari kwisonga bahanganye n'abandi barimo Venancio Mondlane ukunzwe cyane n'urubyiruko na Lutero Simango umukandida utarya umunwa mu kunenga ubutegetsi bw'ishyaka Frelimo abwita ubutegetsi bwuzuyemo abajura. Nubwo abasesenguzi bagaragaza ko nta kizahinduka mu mitegekere, abaturage bo bavuga ko bakeneye impinduka zituma abanyapolitike bita ku bibazo byugarije abaturage birimo ubukene bukabije. Imibare ya Banki Nyafurika Itsura Amajyambere BAD igaragaza ko 70% by'Abanyamozambike babayeho mu bukene bukabije.
Jugi Amerika makuru ya tutu ya bandanirize muri Afrika yepfo sentare ico gihugu yakiriye ibirego vy'ubushinjacaha bwagiriza umugabo yitwa Sifo Sokolo Miekete ivyaha vy'ubwicanyi yakoreye aho muryango biwe 18 vyabere mu majepfo y'igihugu. Edirwema arabandanya.
Ubushinjacyaha bwo ku rwego rw'igihugu buvuga ko Miekete w'imyaka 45 yakoreye ubwo bwicanyi ku mudugudu w'iwabo mu karere ka Rusikisi mu ntara ya Eastern Cape. Yakoresheje imbunda ya Kalashnikov atunze atabifitiye uburenganzira. Ubushinjacyaha buvuga ko yafashwe ku mugoroba wo kuwa mbere iwe mu rugo. Miekete yigeze nanone gufungwa aregwa ubwicanyi nyuma aza gutoroka gereza. Ubwicanyi bw'abavandimwe be yabukoze tariki ya 28 y'ukwezi kwa 9 uyu mwaka. Polisi yamutaye muri yombi ivuga ko kugeza ubu itaramenye impamvu yatumye ahekura umuryango we. Yabishe ubwo bari bateraniye muhango gakondo waruhuje umuryango. Abapfuye bari bafite imyaka iri hagati ya 14 kugera kuri 64. Benshi yabisha barashe mu mutwe, muri bo 15 bari abagore.
Edi Grema turacari kumwe ubutegetsi bwa gisirikare muri Burkina Faso bwatangaje ko bwahagaritse mu kiringo cy'amezi 3 ijwi rya Amerika kwera ivyumviro vy'umwe mu bamenyesha makuru bakorera iyo radio mpuzamakungu. Bwategetse kandi ibitangazamakuru vyo mu gihugu guhagarika kuvugisha makuru y'ibimenyesha makuru bitandukanye vyose mpuzamakungu muri ico gihugu.
Ni icyemezo cyatangajwe n'inama nkuru y'itangazamakuru muri icyo gihugu CSS. Urwo rwego rwashinje ijwi rya Amerika guca intege ingabo muri Burkina Faso no muri Mali mu kiganiro cyatambutse ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa 9. Urwo rwego rukomeza ruvuga ko icyo kiganiro cyanatambutse ku maradiyo yigenga mu gihugu. Muri iryo tangazo ryabuzaga ibitangazamakuru byo mu gihugu gukoresha amakuru ayo ariyo yose y'ibitangazamakuru mpuzamahanga, urwego CSC ruvuga ko ibitangazamakuru mpuzamahanga bikoresha amaradiyo y'imbere mu gihugu mu gukwirakwiza amakuru y'ibinyoma kandi abogamye. Muri iryo tangazo ritavuze mu buryo buziguye ijwi rya Amerika, CSC yavuze ko amakuru nk'ayo abagamije guhisura nziza imitwe y'iterabwoba. Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugana n'abategetsi ba CSC ariko nimero zabo ntizacamo. Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga nayo ntiyasubije ubusabe bw'ijwi rya Amerika bwo kugira icyo ivuga kuri iryo hagarikwa. Kugeza ubu ubuyobozi bw'ijwi rya Amerika nabwo ntiburagira icyo butangaza. Si ubwa mbere ijwi rya Amerika rihagarikwa gutambutsa ibiganiro byaryo muri Burkina Faso. Mu kwezi kwa 4 nanone Burkina Faso yahagaritse ijwi rya Amerika na BBC nyuma yo gutangaza inkuru zerekeye raporo y'umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch ishinja ingabo za Burkina Faso guhohotera abaturage b'abasivili. Icyo gihe umuyobozi w'agateganyo w'ijwi rya Amerika John Lipman yavuze ko ijwi rya Amerika rihagaze ku nkuru yaryo kuri Burkina Faso kandi rizakomeza gutangaza amakuru areba Burkina Faso mu buryo bwa kinyamwuga. Abasesenguzi mu by'itangazamakuru bavuga ko kuva ubutegetsi bwa gisirikare bugiyeho mu 2022 binyuze muri coup d'etat, ubwisanzure bw'itangazamakuru bwasubiye inyuma cyane, ari nako ubutegetsi buhagarika ibitangazamakuru no kwirukana mu gihugu abanyamakuru mpuzamahanga.
Edigwema urakoze kuri amakuru yose waduteguriye ukaweje kudushikiriza ayo muheje kumva nchuti ibizacu nayandi mushaka kuyasanga ku mbuga zitandukanye z'ijwi rya Amerika niwe zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse ya YouTube ya Instagram Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya ni gice cha kabiri cano makuru tuza kubandaniriza igikondo mu Rwanda. Amakuru mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahera mu gisata c'ubutungane mu Rwanda. Ubutungane bw'ico gihugu bwategetse ko umukuru w'ikigo gifungirwamwo inzererezi abasega ibisuma n'indaya muri quartier ya Gikondo iri Kigali ahazwi ku izina ryo kwa Kabuga atanga amamiliyoni 20 mafaranga y'u Rwanda nk'indishi y'akababaro ku bacuruzi babiri yagirizwa ko yapfunze binyuranye n'amategeko. Ibindi kuri no nkuru na Eric Bagirubusa ari Kigali mu Rwanda.
Abareze kuri ikigo cya Gikondo kizwi nko kwa Kabuga mu mujyi wa Kigali ni Joel Twagira Yezu na mugenzi we Aloyz Nshimiyimana. Aba bagabo bombi n'abacuruzi bakorera muri kompanyi yitwa Morid General Supply Limited ibarizwa mu murenge wa Kimisagara. Barega CIP verdict mutsinzi kubafungira mu buryo bunyuranije n'amategeko mu kigo cy'inzererezi cya Gikondo kwa Kabuga. Mu ntangiriro z'ukwezi gushize aba bagabo batwawe n'umuntu batazi abakuye mu kazi ajya kubafungira muri station ya polisi Kimironko. Ubunganira mu mategeko yemeza ko bahamaze iminsi igera muri 5 batazi icyo bazira. Barto Matimbano asobanura ko nyuma yo kubavana Kimironko Nshimiyimana na Twagira Yezu bashyikirijwe ubugenzacyaha bubamenyesha ko bakurikiranyweho kunyereza imisoro. Abwira urukiko ko ubugenzacyaha bwabafunguye by'agateganyo bubategeka kujya bitaba bari hanze batarashingura ibirenge mu marembo y'urwego rw'ubugenzacyaha ku Gitega. Hahise haza imodoka batabashije kumenya ibirango byayo ihita ibapakira bajyana mu nzererezi Gikondo kwa Kabuga. Avuga ko ukuriye kwa Kabuga yubahutse uburenganzira bw'abamurega aho kububaha ntabahungabanye nk'uko amategeko abiteganya. Umuyobozi w'iki kigo cya Gikondo kwa Kabuga yanze kwitaba urukiko ndetse yanga no kuzana imbere y'ubucamanza abagabo bamureze. Urubanza rwaburanywe n'umunyamategeko. Ubusanzwe ibigo nko kwa Kabuga binyuzwamo abantu by'igihe gito. Nk'uko bigenwa mu iteka rya ministiri, ababinyuzwamo baba bagomba kuba bazwi uburaya, gukoresha ibiyobyabwenge, gusabiriza ubuzererezi, ubucuruzi bwo mu muhanda cyangwa babunza ibicuruzwa mu nzira mu buryo butemewe n'indi myitwarire ibangamiye rubanda. Kuri aba bacuruza urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ruvuga ko ntaho CIP mutsinze bagaragaza mu bikorwa nk'ibyo. Ruvuga ko nta na raporo yakozwe n'ababishinzwe yashingiyeho abafungira mu nzererezi. Urukiko rwarasesenguye rwanzura ko abacuruzi bafunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko. Mu cyemezo cy'umucamanza avuga ko CIP mutsinzi yahisemo kwitwaza imirimo ashinzwe ahohotera abagabo akabafungira mu kigo ayobora kandi nta burenganzira bifitiye. Yamuhamije icyaha cy'ifunga rinyuranije n'amategeko. Urukiko rwahanishije CIP mutsinzi gufunga iminsi 24 kuko ariyo yaramaze abafunze no gutanga ihazabu y'amafaranga 100,000 ariko ibihano byombi rubimusubikira mu gihe cy'amezi 3. Rwavuze ko mu gufunga Nshimiyimana na Twagira Yezu byatumye bata imiryango yabo n'akazi kabinjirizaga amafaranga. Kuri iyi ngingo urukiko rwamutegetse kwishyura burumwe miliyoni 10 z'amafaranga y'indishyi z'akababaro nayikurikirana rubanza. Rwategetse kandi ko ahita afungura bamureze. Ni icyemezo cyaguye neza umunyamategeko Matimbano waburaniraga aba bacuruzi.
Ni icyemezo twakiriye neza cyane kuko byatweretse ko abacamanza ndetse n'inkiko z'u Rwanda zifite ubwigenge. Kuko wenda abaduhaye ikibazo ngo tugikurikirane wabonaga ko bafite impungenge z'uko wenda inkiko zishobora gutinya gufata icyemezo kibafungura, ariko ubona ko ari umucamanza ndetse n'inkiko zifite ubwigenge.
Kubwo uyu munyamategeko icyemezo nk'iki cyagombye kugira abandi gikebura.
Biratanga isura nziza yo kubamenyesha ko bagomba kwitwararika, kuko biriya bigo ubusanzwe abantu babinyuramo ni abantu bateganywa n'itegeko rishyiraho ibigo. Ngira ngo nuko ntafite itegeko hafi, ariko ni ingingo niba ari ya kabiri iteganya ababinyuramo n'ibigomba kuba byujujwe ndetse na procedure ikurikizwa kugira ngo babigemo. Usanga rero hari igihe abantu babijyanwamo batujuje iyo procedure cyangwa se n'ibisabwa bituzuye. Niyo mpamvu abantu bayobora ibyo bigo baba bagomba kwitwararika bakareba niba uwasanywemo yujuje icyo itegeko riteganya.
Ijwi rya Amerika yashatse CIP mutsi inzingo imenye aha ahagaze ku cyemezo cy'urukiko ntibyadukundira. Ntiyitabye telefone ye ntiyanasubiza ubutumwa bugufi twamwoherereje. Twifuzaga kumenya niba yiteguye kukijurira cyangwa niba azagishyira mu bikorwa uko kiri. Ikigo cyo kwa Kabuga Gikondo si rimwe si kabiri gishyirwa mu majwi ko hafungirwa abantu ku maherere. Uyu musore uri mu kigero cy'imyaka 30 ni ntaho nikoraba mu mujyi wa Kigali amaze kuhafungirwa ubugira kabiri.
Nihabi cyane ariko nibaza niba ari njye wa mbere wenda ubuganye nawe wafungiwe, ariko mane ntabwo bagorora ahubwo bita umuntu.
Mu Rwanda hari abumva abavandimwe babo bajyanywe mu bigo by'inzererezi bakarushaho kurira yo kwarika, ahanini bitewe n'amateka asharira bafite kubibera muri bimwe muri ibyo bigo.
Twebwe turifuza yuko icyo kintu cyagaragara agafungwa, ariko byemewe nyine n'amategeko akajya habandi bari cyangwa se bitaba ibyo bakabafungura bagataha.
Duteguriye inkuru Nshimiyimana na Twagirayezu ntibari bagafunguwe binyuranije n'uko urukiko rwabitegetse. Mu bihe bitandukanye imiryango mpuzamahanga iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch, Amnesty International n'iyindi yakunze gutunga agatoki ubutegetsi bw'u Rwanda ko bufunga bene gihugu binyuranije n'amategeko. By'umwihariko ikigo cya Gikondo kwa Kabuga yavugaga ko gishyirwamo abafatwa nk'abatifuzwa mu mujyi wa Kigali barimo abasabiriza inzererezi indaya n'abandi bakorerwa iyicarubozo. Ingingo u Rwanda rwamaganira kuri igihe cyose zamuwe. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Eric Bagirubusa, urakoze. Tuve Kigali tuja muri Uvira mu ntara ya Kivu yepfo yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahazindukiye imyerekano y'abarimu bigisha amashuri ya leta muri ico gisagara ca Uvira. Bayikoze mu ntumbero yo gusaba leta kubadugiriza umushahara ukava kuyagera ku madorari 80 ushirwa ku madorari 500. Umenyesha makuru wa Vedaste Ngabo yanyarukiye mu mabarabara yaberemwo iyo myerekano.
Abarimu babarigwa mu majana abo mu mujyi wa Uvira baherekejwe n'abanyeshuri bazindutse mu myigaragambyo yo gusaba leta ko yabongera umushahara ndetse ikavana ubusumbane bugaragara hagati y'uko bahembwa kuva kavimvira werekeza kuri meri ya Uvira. Umuhanda wari wuzuye abarimu, bamwe muri bo bari bambaye imyambaro y'umukara, abandi nabo bari bambaye amashashi y'umukara mu mutwe, mu gihe abandi nabo bari bafite ibyapa ndetse hari n'abagendaga baririmba bavuza n'amafirimbi. Jean-Pierre Ileng n'umuyobozi wa sendika y'abarimu mu karere k'uburezi ka Sud Kivu ya kabiri avuga ko bakoze imyigaragambyo mu rwego rwo gusaba leta ko yashira abarimu mu buzima bwiza burimo kubaha imishahara myiza.
Umushahara wa mwalimu kwa leo ni mdogo sana, hawawezi kumpermetre kuanza mwezi na kumaliza, lakini sisi walimu tunahitaji tu watupatie
umushahara wa mwarimu kuri ubu ni muke cyane, ntushobora kumumaza n'ukwezi. Kwa barimu turasaba ngo baduhe nibura amadolari 500, mbese umwarimu wa nyuma ahembwa amadolari 500. Natwe tuzakora ibishoboka kugira ngo abanyeshuri bongere bige.
Tunaweza jaribu wanafunzi warudie na kila kitu kiwe kiweke kwenye mstari.
Mwenge Kitungano Apoline n'umwarimu kazi wigisha ku ishuri ribanza rya EP Katonyela asanga umushahara ungana n'2,442 bingana n'idolari 80 leta ibaha ari makeya cyane bitewe n'uburyo ubuzima buhenze muri Kongo.
Ni mwalimu wa Katonyela, niseme tu mwalimu, napokea $80, nilipe nyumba ya $50.
Je, mwalimu wa Katonyela ni mdola ya mwinani, nishirizu, idola ya mwinitani, izimeo mtoto zizahahiri chabana, zizabambika gute, zizabijisha gute, nibarwara zizabavuza gute.
Kizeye Jonathan n'umuyobozi w'ishuri ribanza rya Kagogo n'abashimangira ko imibereho yabo atari myiza bitewe n'umushahara bavuga ko leta ibahemba.
Abarimu tubayeho mu buryo bw'umuntu ashobora gusobanura n'inkimana gusidutunze, ariko nta twovuga ngo ayo amafaranga duhembwa niyo atubeshejeho kuko ni ubusa.
Mwembwa ngaye
duhembwa idolari 80, ayo amafaranga ndakemura ibibazo byacu tuba dufite mu rugo. Hari ikibazo nk'ica abanyeshuri, je ubwanje mfite nk'abana bushika nk'icyenda biga ku ishuri, kandi bamwe bari ku ma privé abandi bari kuri za université. Urumva yuko avec $80 no kujya mu rugo ndiyo ushobora kuturangiriza n'ukwezi.
Gusa kubera imyigaragambyo yaba barimu imaze iminsi ba muri iki gihugu, hari bamwe mu babyeyi bahisemo kuvana abana babo mu bigo bya leta babajyana mu bigo byigenga.
Mwaka wo hirya mwaka ushize twagiye tubona amagreve, none haba greve abandi bagafungura ibigo bya privé, amara gufungura abana bacu bagatakara mu muhanda ugasanga ko barazunguruka bakaza kutubaza. Abandi bana ko bahabiga twinji twige ni iki twacumuye, mwatujanye ku bigo abandi bigiraho, none ugasanga wo muvuye kurikira urubanza ukabwira umwana ngo muracyafungura ariko umwana ntabyumve.
Mwamini Francine n'umugore ufite abana batatu biga kuri EP Uvira avuga ko kuva uyu mwaka w'amashuri 2024 2025 watangira tariki ya kabiri z'ukwezi kwa 9 abana be batariga.
Abana bigira hano ku masomo ya hano ku EP Uvira niho bigira. Sasa numvije ngo abarimu ngo bagize greve ngo babongeze amafaranga kugira abana bige, none se turongeza amafaranga tuyakuye.
Umuyobozi wungirije w'umujyi wa Uvira Kifara Kikikapenda yasezeranyije abo barimu bakoze imyigaragambyo ko ubutumwa bwabo abugeza kuri minisitiri ushinzwe uburezi ku rwego rw'igihugu. Usibye kuba aba barimu basabye ko bahembwa idolari 500, basabye kandi ko abarimu bashya batarahembwa nabo bahembwa ndetse akavanwaho uturere tugena imishahara. Ubusanzwe muri Repubulika Demokarasi ya Kongo abarimu barushanya imishahara bitewe n'akarere cyangwa se igisagara barimo. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Vedaste Ngabo, urakoze. Gisata c'uburimyi ubu naho mu Burundi abarimyi mu ntara ya Makamba bari mu bukene bw'imbuto za kijambere, cyane cyane imbuto z'ibigori. Ku matoni hafi 90 basavye hashoboye kuboneka ayatagera kuri 25, mu gihe abajejwe gisata c'uburimyi basaba abarimyi kwikora ku mbuto z'abazigwiza mu kibano canke izo babitse z'ibigori vy'ikirundi. Abarimyi bavuga ko izo mbuto zitacimbuka. Inkuru y'Ijwi ry'Amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu Makamba mu Burundi, mu isomerwa na Thierry Ndayishimiye, Kigali mu Rwanda.
Batubwiye ko dutonde imirongo kugira turebe ko twoshikira.
Nane wumva mbuze ndotahanryohewe, nta mbabaye nyene, nane wumva nzoca ntereka imbuze.
Nzoheba ndopfa gutera nyene ivyo bisanzwe.
Batubwira yuko birya tuba twarateye ku mwaka tutasubira kubitera ngo bitimbuka.
Abo ni bamwe mu barimyi bazindukiye ku biro by'abajeje uburimyi bo mu ntara ya Makamba mu ndwi iheze. Nkuko babisiguriye umukunzi w'Ijwi ry'Amerika, bari bitabye akamo batewe ko boja kwiyandikisha kugira ngo bagure imbuto y'ibigori ya kijambere buca batera narije imvura yatasuye. Aho kuri ibyo biro by'uburimyi n'ubworozi bashitse n'amasaha y'akazi ataragera, bategekwa gutonda kugira ngo bandikwe, hanyuma uje kureba amafaranga ahuye n'imbuto uhawe agashagaruka kuyitora. Uyu murimyi twahamusanze nk'igihe c'isaha 5 z'umusese atanguye kwihebura.
Turabona yuko bihava biduhanga kuntu tuyironka, turabona ibingira bihava biba bike na mwingira, murabona abantu ngene bangana.
Uyu mukenyezi nawe ntiyashoboye kuronka urugero rw'imbuto yarifu za nawe nyene twamusenza ku biro by'intara ya Makamba bijejwe uburimyi.
Jewe namaze kuronka mugana ari nashatse ko ndonka ibiro bitandatu, mugabo bambwiye ngo abantu ni benshi ngo dutegerezwa gutwara ngo ibiringaniye naro si biro bine gusa.
Umuyobozi w'igisata c'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Makamba aremera ko imbuto z'ibigori ari nke cyane kuko barose hafi amatoni 25.
Ibigori ntibikwiye nibike.
Reonishe Mirimana ajejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije mu ntara ya Makamba ati abarimyi bose ntibashobora kuronka kuri izo mbuto ziva hanze y'igihugu, bo kwikora ku mbuto z'ibigori bya kera by'ibirundi. Iyo mpanuro ntinyura abarimyi nk'uyu yari yaje kurondera izo mbuto za kijambere.
Ya mbuto y'abanyokuru barabatera kuva kera isa nuko yahetse parisizemwe mu mutwe yuko irya mbuto itamera itimbuka nk'uko ibivyimbuka.
Uyu mukenyezi wati nta by'imbuto za kera.
Mbuto twari dusanzwe dutera, ega nta mwimbo kiboneka neza, hanyuma ikacibungwa tukabura ivyo dutera kuwundi mwaka.
Ibigori bakura kubagwiza mbuto kandi babana mu kibano navyo abarimye ntibazemera.
Barya bagwiza mbuto natwe twishiramo yuko ari kujya babirima nkuko natwe tuba twabirimye.
Muna mu mushikiranganje wa mbere yaheruka kugirisha abajeje ugisata c'uburimyi mu ntara ya Gitega hagati mu kwezi guheze, yari yateye akamo ikigo kijeje ubushakashatsi mu bijanye no guhingura imbuto za kijambere izabu, igisaba kwikubita gashi nubwo uburyo bahabwa budakwiye.
Turaje ibe turiko turajamwo nibaza ko izabu nibaza ko twoyitera intege ko
Burundi buheruka gukura imbuto yo mu bwoko bwa panar 53 mu gihugu ca Zambia ingana n'amatoni 8 zizotegwa kuri kano gatasi, mu gihe abikorera utwabo bayigurisha 25,000 by'amarundi ku kilo. Igurishwa na leta nirenza amafaranga 4,200 ku kilo kuko iba yarihiye umurimyi ayagera ku 16,000 ku kilo, ari naco gituma iyo mbuto ihurumbirwa uretse ko yimbuka cane.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu kirundi no mu kinyarwanda, nari nabice ku masonga nkitangura ano makuru. Leta ya Florida iri mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Amerika mu masaha ari imbere, iraza guterwa n'igihuhusi sindamusiga kiza kuba kivanze n'imvura y'isegenya hamwe n'imiyaga ishobora kuba iri ku muvuduko w'ibirometero birenga 200 ku isaha. President wa Amerika Joe Biden na Vice President wiwe Kamala Harris mukanya gaheze basavye ababa muri ivyo bice ico gihuhusi gishobora gucamwo kuba barahunga. Muri kuri ubu abanyagihugu imiliyoni n'imiliyoni baba muri iyo leta ahegereye inkengera z'inzira gihava gicamwo bamaze guhunga. Mugenzi wacu Frederic Nkundi kije mukanya avuganye na Ilera Ntiganzwa umurunda wa mu gisagara cha Tampa, amubwira ukuntu ibintu byifashe muri iki gihe n'ico abanyagihugu bariko barakora kugira ngo ico gihuhusi Milton ntikibahitane.
hano tempa ukuntu ibintu byifashe urumva turindiranye n'umutima uhagaze cyane gose ko kidushikira ntabwo kirashika aracacu bavuga yuko kizakwinjira ku isi
kubutaka
kubutaka hagati saa tatu z'ijoro na saa tatu z'ijoro niho bavuga ko ariho kiza gushika ku butaka ubu kiracari mu mazi muri iki kigobe cya Mexique niho kikiri hanyuma nkaho ndi imvura ni nyinshi cyane rwose kuva mu ijoro imvura igumirwa kuko nkuko mubizi ibi bihuhusi bigenda bizunguruka nk'umuzingi biyora amazi yo mu ibahari biyasuka hirya no hino hama umuzingi kiriko ni munini ya cyane ku buryo amazi y'ibahari cyamaze gutangura kuyasuka ino nyuma rero nk'uko wabivuze kiri ku muvuduko munini ya uhakwa gushika nk'ibirometero amajana atatu ku isaha nk'abariko baratwumviriza barashobora kuraba imodoka fate nk'i Burundi mu mabarabara aho banyaruka bagenda ku birometero 60 ku isaha hamuce wibaza uri kuragira imodoka hafi ku birometero amajana atatu ku isaha
muri iki gihe ilere abanyamerika abatuye igisagara cya Tampa eka no muri leta ya Florida muri rusangi baramaze guhungira mu bindi bibanza canke mu yandi ma leta mwebwe muri ko mukora iki murashaka kutubwira aho muri iki gihe
cewe aho ndi ndi muhira ntabwo nahunze kuko nagumye nkurikirana neza na neza kuri television aho kiza gukubita niyo cashikira ubutaka uko bariko bayivuga kiza gushikira ahantu yitwa Sarasota nepfo jewe ndi nko novuga yuko ni nk'uko birometero hafi bishika nk'amajana 200 aho kiza gushikira urumva si birometero bike hama nico gituma hanyuma kandi kubera ko ntegereye ibahari cyane ndi ku birometero nka 30 uvuye ku ibahari urumva ico gihe amazi kuko araza kuduga shike hafi nko ku metero 30 hejuru kubera jewe ntabwo ndi to bita evacuation zone cyangwa flooding zone nico gituma twiyumviye kuhaguma hanyuma ngaha mu myaka ya vuba baratangira kubaka inzu zirinda umuyaga nk'uyo ahomba inzu yubatse ku buhinga ishobora kurinda umuyaga ushikana nk'ibirometero hafi amajana 300 ku isaha
amakuru ariko aratangazwa ilere avuga ko kubera wa muvuduko n'umuyaga eka n'ubwihuse cyane gose bw'icyo gihuhusi kigendera ku birometero amajana 300 ku isaha bavuga ko icyo gihuhusi kidashobora kurandura amazu gusa gishobora ahubwo n'ugutuma nk'ibisigarira bya cya gihuhusi caheruka bishobora kuba nk'ibi bintu biguruka bikagenda bikaba bimeze nk'ibigwanisho benshi bavuga ko bishobora kuba bimeze nka miside n'ibyo bikaba bishobora guhitana abantu tubwire ukuntu icyo gihuhusi kivuga muri iki gihe ibindi bintu bishobora kuba intambamyi n'ibi
iya icyo ni ikibazo gikomeye cyane gose kuko urabona hari izinga zibiri dukubiswe n'ikindi gihuhusi cyitwa Helena nubwo umuyaga utabaye mwinshi hano kuko caduze ruguru kigenda hajya bita Panhandle or Big Ben na Terrehat ngaha habaye mwuzurira mwinshi cyane ku buryo inzu zononekaye abantu bagaca bati ibintu byabo byose byari mu mazu byose nk'intebe n'ibintu byose bari barapakiye ku mabarabara hama ibikamyo bya leta biko biraza bitora bitwaraho bita ntibyari bwaheze kubikuraho urumva rero icyo ni ikibazo gikomeye cyane gose cyane cyane nko mu gisigara cya Tampa ahantu hitwa Petersburg za Sarasota ahantu hegereye za Clearwater ahantu hose hegereye ibahari hari habaye umwuzurira haba kubera amazi yari yaduze aho hose urumva nicyo gituma babariye ko abantu bahava kuko ivyo bintu ahubwo nivyo biza gukora ibara gusumba nibindi.
Ilere Ntiganzwa urakoze cyane gose ku kanya wa radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane namwe.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda niho ngaha rero duce dusozera amakuru yacu ariko imbere yuko duca duhana gahindukira ngende nongeye ko kuri iyo nkuru y'igihuhusi kiza kubangamira leta ya Florida ko ejo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yaciye asivya urugendo yari kugirira mu Budagi hamwe no muri Angola kugira ngo akurikiranire ne hagufi vy'ico gihuhusi cahawe izina ryitwa Milton ku ijwi ry'Amerika turaza kubashikiriza amakuru y'ukungene bizoba byifashe ku mwanya muze muracisha amaso ku mbuga ngurukana bumenyi zacu cyane cyane kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu makoze gututega biri Diane Nahazune mu mari 10 kuri micro Nadia Tana engineer bari kumwe bakoze twese twifurije ijoro ryiza mbanye no mu vyanyu aho butarira mbwira umunsi mwiza ibiganiro vyacu birabandanya mu ndimi zitandukanye.